Tashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro mutwumva Tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora I Nairobi muri Kenya turi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahazwe William Ruto yarahiye mu mabanga ya president agira gatanu muri Kenya ibirori byo kurahira kwiwe byabereye I Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya bikaba bitabiriwe n'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika batari bake
inzira ishikanye uyu mukuru w'igihugu mushasha ashikiriye ubutegetsi muri Kenya yabaye inzira iciye mu matora benshi bavuga yuko yabayemo umuco kuko niyo nzira ubu igezweho mu bijyanye no gushikira ubutegetsi
Professeur Denis Banshimi Ubusa numwigisha mu bijanye n'ubumenyi bwa politique muri kaminuza y'u Burundi ubusesanguzi bwiwe muraza kubwumva murano makuru Mu gihugu cy'u Rwanda ubushikiriza amanza busabira igihano cy'umunyororo w'imyaka 25 Jean Bosco wihoreye batazira ndimbati ubu yamenyekanye kubera amareresi atandukanye akina. Uganda yishuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amafaranga ya mbere yo gusana ivyononywe n'intambara no kuba ingabo zayo zarigaruriye ibice by'ico gihugu mu myaka ya za 90. FAO ihangayikishijwe n'abantu bababa imiliyoni indwi muri Somalia bashobora gusinzikazwa n'inzara uno mwaka ano makuru yose tuce ku masonga turarambura mu kanya isase muri hafi ya maradiyo yanyu kugira ngo ntihagire n'imwe bacika Mukanya turababwira ivy'amakurahira kwa president wa Kenya ariko imbere yaho reka tubanze tuje muri Uganda aho ico gihugu cari cigice ca mbere c'amafaranga yo gusaba ivyo ingabo zayo zononye mu ntambara ya za 90 n'indishi ibibanza izo ngabo zigaruriye mwezi wacejo ni mukankusi abitubwire
Igihugu cya Uganda cishyuye Kongo miliyoni 35 z'amadolari ni igice ca mbere cyagomba gutangwa ku myaka 5 nkuko byategetswe mu kwezi kwa kabiri n'urukiko mpuzamahanga rwa ONU Uganda yishyuye amafaranga mu buryo butunguranye nyuma y'imyaka igirana ibiganiro na Kongo. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, urwo rukiko rwategetse Uganda kwishyura Kongo indishyi ya miliyoni 325 z'amadolari yo gusana ibyangijwe mu ivogerwa ry'igihugu ryatangiye mu 1998 kugeza mu mwaka wa 2003. Hakurikijwe icyemezo cy'urukiko, Uganda izajya yishyura miliyoni 35 z'amadolari mu kwezi kwa 9 buri mwaka. Guhera mu mwaka wa 2022 kugeza muri 2026 umuvugizi wa Ministeri y'Imari wa Uganda Apollo Mhinda yabwiye ijwi rya Amerika ko amafaranga ya mbere yishyuwe ari ikimenyetso cy'uko Uganda ifite ubushake bwo kuriha umubare w'amafaranga washyizweho n'urukiko icyemezo cy'umucamanza w'urukiko mpuzamahanga rwa ONU Joan Donahue cyaje nyuma y'imyaka 7 Uganda yarananiwe kwishyura cyangwa kumvikana kuri miliyari 11 z'amadolari Kongo yari yasabye impuzamarira kubera intambara. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, Patrick Muyaya, yemeje ko igice cya mbere cy'ayo mafaranga Uganda izishyura mu myaka 5 cyakiriwe.
Ejo ni mukankusi turacari kumwe hunaho utubwire ivya FAO ishami rya ONU rijeje ibiribwa ku isi n'uburimyi rihangayikishijwe n'abagera ku miliyoni 6,700,000 muri Somalia bashobora gusinzikazwa n'inzara uno mwaka.
FAO itangaza ko bashobora kwibasirwa n'inzara ari abatuye mu turere tw'ibyaro tw'intara za Baidoa na Burhakaba kimwe n'abatuye umujyi wa Bay w'intara ya Baidoa mu majyepfo ya Somalia. Etienne Peter Smith uhagarariye FAO muri Somalia avuga ko imirire mibi n'impfu ziturukaho biri ku gipimo cyo hejuru mu ntara zari zisanzwe zarugarijwe cyane. Avuga ko we na bagenzi be barimo gusuzuma ingaruka z'amapfa mu miryango y'aborozi. Agakomeza avuga ko amapfa mu mateka, ibiciro biri hejuru n'ubushyamirane byatumye ibiribwa bibura ku gipimo cyo hejuru. Umuvugizi w'ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF, James Elder, agaragaza ko mu mwaka 2011 inzara yari yibasiye abana 340,000 bari bafite munsi y'imyaka 5 byabaye ngombwa ko bavurwa indwara zikomeye zituruka ku mirire mibi. Uyu munsi avuga ko umubare wazamutse ugera ku bana 5513 bashobora gupfa. Agaragaza ko abana bafite ibibazo by'imirire mibi mu by'ukuri bafite ibyago byikubye inshuro 11 byo kuba bahitanwa n'ibindi bintu nk'indwara y'impiswi hamwe n'iseru kurusha abana bagaburiwe neza. Edra avuga ko izo ndwara zombi ziyongereye mu karere. Anagaragaza ko hari uburyo bushobora gukumira impfu zishobora gutwara ubuzima bw'abana barenga 500, ikintu kiboneka nk'icuraburindi ryugarije iki kinyejana.
Hejuru ya Amerika, Washington DC, turabandanya n'amakuru agezeho ijya nino ku isi. Ishami rya ONU rijeje ibifungurwa ku isi PAM mu mpfunyapfunyo rirategekanya umugambi wo guha ibifungurwa abantu 700,000 muri Zimbabwe guhera mu kwezi kwa cumi, mu gihe umwimbu wabaye muke n'intambara ikaba ibandanya muri Ukraine. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi, turacari kumwe n'ubu.
PAM yavuze ko guverinoma ya Zimbabwe irimo gukorana n'imiryango ifasha kugira ngo babone imfashanyo y'ibiribwa 3,800,000 z'abaturage. Iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika kimaze igihe gifite ibibazo byo kwihaza mu biribwa kuva mu mwaka w'2000 ubwo uwakiyoboraga Robert Mugabe yashyigikiraga ifatwa ry'ubutaka bwari bufitwe n'abahinzi b'abazungu mu gutuza abirabura batagiraga ubutaka. Guverinoma ya Zimbabwe yavuze ko yiteze ko umusaruro w'ibigori uzagabanukaho 1/2 uyu mwaka ukagera ku matoni 1,500,560 uvuye ku matoni 2,720,000 bitewe n'imvura yaguye nabi mu bihe by'ihinga rya 2021-2022. Igihugu gikenera amatoni 2,200,000 z'ibigori ku mwaka byo kugaburira abantu n'amatungo. PAM yavuze ko yateganyije 40,000,000 z'amadolari muri programu y'ibiribwa ku bihe by'inzara kuva mu kwezi kwa cumi, ubwo ingo zizaba zamaze ibiribwa mu bigega kugeza mu kwezi kwa gatatu, ubwo bazaba batangiye gusarura.
Ejo ni Mukankusi. Amashirahamwe y'abarimyi bo mu bihugu 11 byo ku mugabane wa Afurika yo hagati avuga ko ihagarikwa ry'igemurwa ry'ibiribwa bitewe n'intambara y'Uburusiya muri Ukraine byatumye imibereho ya miliyoni z'Abanyafurika ibandanya kuba nabi. Abarimyi uno munsi bahuriye ku murwa mukuru wa Cameroon basaba guverinoma zo mu karere gufasha abanyagihugu bahangana n'ikibazo cy'ubuke bw'ibiribwa. Tugire ku muriri w'iyo nkuru.
Abahinzi bahuriye umunsi kuwa kabiri mu murwa mukuru wa Cameroon basabaza guverinoma zo mu karere gufasha abaturage guhangana n'ikibazo cy'ubuke bw'ibiribwa. Abo bahinzi bavuga ko ibura ry'ibiribwa, ibiciro byazamutse n'ubukungu bwifashe nabi birimo kugabanya ubushobozi bwo kubona ibiribwa mu ngo nyinshi mu mpande zose za Afurika yo hagati. Abahagarariye amashyirahamwe y'abahinzi arenga 60 bateraniye uyu munsi kuwa kabiri i Yaounde mu murwa mukuru wa Cameroon, kandi basabye za guverinoma z'ibihugu 11 byo muri Afurika hagati gushora amafaranga mu buhinzi no gukora ku buryo abantu badahora barambirije ku biribwa bitumizwa mu mahanga. Ibihugu bihagarariwe muri iyi nama muri Cameroon ni Repubulika ya Centrafrica, Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, Chad, Angola, u Burundi, u Rwanda na Sao Tome na Principe. ONU nayo igaragaza ko ubushyamirane, ihindagurika ry'ibihe, imyuzure n'amapfa birimo kugira uruhare mu bibazo bikomeye by'ibiribwa muri Afurika yo hagati.
Kadushimire mgenzi wacu ejo ni Mukankusi kuri amakuru yose ya duteguriye yaragezeho hirya no ku isi n'ayandi mushobora kuyasanga kandi kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere duhereye i Nairobi muri Kenya. Kenya iraranye president mushasha yarahiye imbere y'amategeko ni William Ruto yarahiriye i Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya. Abakuru b'ibihugu benshi bitabiriye ibirori vyabereye ku murwa mukuru i Nairobi Kenya. Eloge wirika neza yabidukurikiraniye.
I, William Samoei Ruto, in full realization of the high calling I assume as president of Kenya
of the Republic uwo ni William Ruto umukuru w'igihugu wa gira gatano w'igihugu cha Kenya ku kibuga cy'inkino cyahitwa Katarani ku mugwa mukuru Nairobi habereye ibirori by'ukurahira hari hakubise hanihira abanyagihugu batanguye kuhaja ku gihe cy'isaha 11 za gatondo igipolisi kibonye ko atasaganizwa abahari bagifise muri ico kibuga cicaza abantu 160 casavye abantu kutongera kuhagana ariko bimfa gusa bakomeje kujayo bafise amabendera y'umuhondo n'icyatsi kibisi aranguruna ni uda rwa Ruto ruheruka gutsinda amatora uretse bakuru b'ibihugu batandatu bagenzi ba Ruto umuryango wa Afrika w'ubuseruko yase bari bitavye ibirori hari kandi n'abandi bakuru b'ibihugu n'amareta benshi bo ku mugabane wa Afrika n'abaserukira amashyirahamwe n'ibisata mpuzamakungu muri Nairobi nka hose yahabera imirimo itandukanye y'abantu bakora bongera bakurikirana kumbonesha kure amajambo ariko arashikirizwa perezida mushasha agiheza kurahira afashe ijambo yagize ati agahungu ko kugatumba gahindutse perezida maze abakunzi biwe bihakamo k'insinzi bakomeza gutamba batarika yashimagije urugero Kenya igeze ko muri demokarasi
in this process we have demonstrated the maturity of our democracy the robustness of our institutions
muri runo rugendo twerekanye ko twabunyoye muri demokarasi ubukomezi bw'inzego zacu n'ukwihagararira kw'abanyakenya ndizera natekeranya ko mu matora heza impande zose zako zirishoboka kugira zishyitse ibyifuzo by'abantu
the people's aspirations
niko yavuze William Ruto yashimiye Raila Odinga w'imyaka 77 bahiganywe amutsinda ku majwi make kandi yabanje kuja kwitwara muri sentare na inyudwa imbere yo kumuhebuza yavuze ko we n'umfasoni Martha Karua yari kumubera icegera iyo baramuka batsinze cyo kimwe n'abandi bitoje mu runani rwabo rwa Zimiyora umoja ari abantu bo kubahwa kuko bari bakoze uko bashoboye kandi bahiganwa kigabo yasezeranije kutazovangura abanyakenya
I assure them that their supporters will be my constituents.
Ndabijeje ko banywanyi babo nabo nzobatwarira nzokorana n'abanyakenya bose ntaravye uwo batoye. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu bagize ico bashikirije yemereye mugenzi we kuzokomeza ubucuti hagati y'u Burundi na Kenya. Niko Perezida Ndayishimiye yavuze yakomerwa amashi n'isinzi ry'abari mu kibuga cya Kasarani. Perezida w'Uganda asanzwe ari nawe mukuru mu myaka muri bagenzi be bayase yakeje abanyakenya kubona batoye Ruto uwuzwi nk'umukunzi we cyane yagarutse ku kintu kimuraje ishinga isoko rusange ryo mu bihugu bya yase umunyarwanda Hassan Bahati akorera muri Nairobi haraheze igihe yabwije ujya Amerika ko yizeye ko impapuro nyinshi abanyamahanga basabwa zigiye kugabanuka Ruto yitambuye kure kandi abakunzi biwe bakaba byishimiye kubera imbere yo gutera imbere muri politike yabanje gucuruza inyama z'inkoko ku ibarabara yavuze ko azokora ibishoboka byose kugira ngo ateze imbere abakora imirimo mito mito nk'ukivugo ciwe tubivuga kiti kazi ni kazi canke ko atakazi kagahitse mu Kirundi Eloje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Eloje uri kaneza urakenuye tukivuga kwirahira mu mabanga y'umukuru w'igihugu mushashe w'igihugu cha Kenya William Ruto mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na professeur Denis Banshimiyumbusa yigisha ibijanye n'ubumenyi bwa politike kuri kaminuza y'u Burundi atangura amubaza uko abona inzira yashikanye president mushashe William Ruto ku butegetsi bwa Kenya.
Inzira ishikanye uyu mukuru w'igihugu mushasha ashikiriye ubutegetsi muri Kenya yabaye inzira nziza kuko yabaye inzira iciye mu matora benshi bavuga yuko yabayemo umuco nk'uko byahavuye byemezwa n'umugwi ujejwa amatora mu gihugu cya Kenya bigasubira kandi bikemezwa na sentare nkuru y'igihugu wari yarushijwe yari yituye uko tubibona rero ni inzira nziza kuko niyo nzira ubu igezweho mu bijyanye no gushyikira ubutegetsi no kuvuga inzira iciye mu matora y'abenegihugu
umuntu aravye mu bindi bihugu bitari bike ahatari hake muri Afrika siko ibintu kenshi bigenda haraba impari haravamwo n'uruhagarara n'ubwicanyi naho muri Kenya byigeze kuba muri kahise mugabo ibintu byagenze neza nk'uko mubivuze akarusho ku matora abaye ubu ningene ubutegetsi buherekanije mu mahoro muri Kenya akarusho bifise ugereranije naho handi hatari hake muri Afrika bitagenda neza naka
akarusho umuntu yovuga kubijanye n'ukuntu amatora yagenze muri Kenya bikanatuma uyu William Arap Ruto ashikira ubutegetsi uyu munsi cyese novuga yuko igihugu cya Kenya cyakuye icigwa cyangwa cyakuye ivyigwa mu matora cagiye kiracamwo mu myaka iheze kuko nkuko mwariko murabivuga mu 2007 harabaye imishyamirano ikomeye cyane abantu barenga 1000 barapfa barenga 1600 barata izabo barahunga buke buke rero igihugu cya Kenya cyagiye kirafata inzira yo kuja mu matora kandi kikaguma gishyira imbere umwumvikano canke ubucamanza mu gihe habaye ingorane mu by'amatora. Nuvuga rero ko ari akarusho keza cyane kerekanye ko iyo habaye amatora si ngombwa ngo habe abantu birirwa barapfa canke abantu birirwe baratizwabo canke bangazwe. Ni ukuvuga ko Kenya yafashe ingingo yuko amatora akwiye kuba mu mutekano hanyuma abashikiriye ubutegetsi bakabisikanya biciye mu mwumvikano hakiriwe harazamwo induru nk'uko bikunze kuba mu bindi bihugu bya Afurika nk'uko mwariko murabivuga.
Mu kurangiza ikibazo cya nyuma, Perezida Mushasha William Ruto ashitse ku butegetsi mu gihe hari ibibazo bitari bike bihanze Afurika harimo n'igihugu ciwe cya Kenya, ibibazo vya COVID, ibibazo vy'ubushomeri bw'abakiri bato, ibibazo vy'ubutunzi muri rusangi, ibibazo vy'ihindagurika ry'ibihe, uruzuba n'inkurikizi zavyo hamwe n'ibindi bibazo bitari bike. Ikintu mubona umutegetsi Mushasha William Ruto yoshimikira ko ni kikihe kugira ahangane n'ivyo bibazo?
Ikintu umuntu yovuga ko cihutirwa umukuru w'igihugu Mushasha William Ruto yoherako ni ukuraba ingene yozamura ubutunzi bw'igihugu ciwe biciye na cane cane mu kugwanya ibiturire canke inyuruzwa ry'ubutunzi bw'igihugu kuko murazi yuko ayo mabi ariyo azingamitse ibihugu bitari bike vya Afurika. Ibihugu bitari bike vya Afurika bishobora kuba bifise n'ubutunzi bwinshi, aba ari ubutare, aba ari peteroli, aba ari amashamba y'agaciro, mugabo ugasanga ivyo bihugu bigumye mu bukene, abenegihugu bavyo bagumye mu butindi nyakuja. Ni ukuvuga rero kuzamura ubutunzi birasaba gushira ordre, birasaba gukurikirana neza ingene ibikorwa vyo mu butunzi bigenda, na cane cane kugwanya ibiturire no kugwanya abanyonora itunga ry'igihugu, abanyoroza itunga ry'igihugu. Gutyo rero bigashobora gutuma abanyakenya bose bashobora kwishira n'ukwizana kandi bagatunganirwa mu mibereho yabo.
Turabashimiye cyane Professeur Denis Banshimiye Busa kuri iki kiganiro, murakoze cyane.
Naje ndabakengurukiye, ndakengurukiye n'abariko baradukurikirana bose.
Fidela Nyongabo, nawe tugushimire ku bibazo watubarije Professeur Denis Banshimiyubusa. Ino nkuru yirahira rya William Ruto nka president wa gatanu wa Kenya iri ku mbuga ngurukana bumenyi zacu. Mushaka kuja rero kuri VOA radio yacu mukacisha ijisho gutyo mugasiga ko ubutumwa mwipfuza kusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika ku vyerekeye vyamuranze ubuzima bwiwe nirahira muri rusangi uko ryagenze. Tumira mate gato hamace tugaruka twerekeza mu Rwanda aho tuza kugaruka kuri dossier yandimbati.
Igira hirya ariko mada. Niki nguhinyegera ariko. Abanyabugongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe nduwe bubwo.
Eh yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradutukwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Ya,
ndiyo bugo.
Ngwiki? Nukumga kwa mwini wese muri twebwe ya jenye imesha kuhundi. Ya, ba, 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 ba. Shofe, tukijete. Kombo taksi yaji.
Taksi, ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Dosye yandimbati nari ndabemereye mu kanya. Ubushikiriza amanza bw'u Rwanda busabira igihano cy'umunyororo w'imyaka 25 Jean Bosco Uwihoreye azwi nka Ndimbati bumurega ivyaha vyo gusambanya umwana w'umwigeme no kumusindisha. N'urubanza rwabereye muri sentare nkuru ya Nyarugenge aho muri iyo sentare ijwi rya Amerika ryari ryaharungitse. Eric Bagiruwubusa atugire ku muriro ku rubanza rwagenze.
Ubushinjacyaha bwasabiye ibi bihano bwana Jean Bosco Uwihoreye wamamaye mu mafilime nyarwanda nka Ndimbati nyuma yo gusobanura imikorere y'ibyaha bumukekaho. burasobanura ko mu ijoro ryo ku itariki ya 24 rishyira 25 z'ukwezi kwa 12/2019 uwihoreye yasindishije Fredausi Kabahizi arangije aramusambanya. Buravuga ko yabikoze amwizeza kuzamwinjiza mu bakinnyi ba filimi. Niburanisha ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga rya Skype. Bwana Wihoreye bakunze kwita Ndimbati yari muri gereza ya Nyarugengiri Mageragere, umunyamategeko umwunganira Irene Bayisabe ari mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Icyumba cyari cyakubise cyuzuye, benshi mu bakurikirana urubanza bari biganjemo abakinanaga amafilimi na Ndimbati, abafana be ndetse n'itangazamakuru ryiganjemo iryo ku muyoboro wa YouTube. Ubushinjacyaha burega Ndimbati guha Kabahizi inzoga yitwa Marura, bugarye yisanga yararanye na Ndimbati ahantu atazi. Burashingira ku mvugo za Kabahizi aho yakoreraga n'ababyeyi be bemeza ko yavutse mu kwezi kwa gatandatu 2002, buvuga ko n'ifishi yo kwa muganga bakingirijeho Kabahizi igaragaza ko Ndimbati yamusambanyije atarageza imyaka y'ubukure. Nyuma yo guhura na Ndimbati, Kabahizi yabyaye abana b'impanga. Yiregura Ndimbati yakunze kwikora mu bushinjacyaha ko mu magambo ye bumushinja ibinyoma. Yavuze ko ibyabaye byose bishingira ku cyo yita kagambane yakorewe. Yemera ko koko yakoranye imibonano n'umuzabitsina na Kabahizi ariko yujuje imyaka y'ubukure. Ndimbati aravuga ko nyuma yo kumenya ko Kabahizi atwite yamwitayeho no kugeza byaye. Ndimbati akemera kwiyandikisha abana bakanabiwe. Aravuga ko hari abagiye mu matwi ya Kabahizi bakamwumvisha ko yakura miliyoni 5 z'amafaranga kuwo babyaranye, akanamutegeka kujya mukodeshereza inzu itari munsi 300,000. Yikomye umwe mu banyamakuru bo ku muyoboro wa YouTube ko yamuhamagaye amusaba ko yamuha miliyoni 2 kugira ngo amubikire ibanga, ahorego arabyanga. Byose Ndimbati akavuga ko bigamije kumuhindanyiriza izina. Ndimbati aravuga ko yaryamanye na Kabahizi ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 2019. Ndimbati aravuga ko amatariki aregwaho gusambanya Kabahizi yari yagiye ku Gisenyi. Umutangabuhamya ku ruhande rwa Ndimbati warugamije kwemeza ko bari kumwe ku Gisenyi, urukiko ntakirwa mubajije. Ubushinjacyaha bwamwamaganiye kure, bwavuze ko Ndimbati mu mabazwa ye ntaho yigeze ahakana ko atari muri Kigali ku matariki aregwaho gukoraho ibyaha, bukavuga ko icyo umutangabuhamya yabagamije ari ugushaka kuyobya urukiko. Ikindi bireguza Ndimbati n'umwunganira mu mategeko bavuga ko ku ifishi y'inkingo handitseho icyiciro cy'ubudehe umuryango we ubarizwamo, umudugudu waturukamo, ko yakingiwe indwara ya hepatite kandi ibyo byose mu mwaka yavutsemo bitari byakabayeho. Baravuga ko ibimenyetso bumushinja ari bicurano. Umunyamategeko Irene Bayisabe aravuga ko dosiye irega Ndimbati ibumbatiye urujijo rushingiye ku matariki impande ziburana zitemeranywaho. Aravuga ko urwo rujijo ruturuka kuri Kabahizi n'ubushinjacyaha. Uyu munyamategeko aravuga ko Ndimbati yaranzwe n'umutima wa kimuntu mu kwakira abana b'impanga ba Kabahizi. Arabishingira ku kuba Kabahizi akibyara yarandikishije abo bana ku wundi mugabo. Aravuga ko iyi dosiye ituzuye, bityo ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bwarayiretse. Nuko icyaha cyo gusindisha Kabahizi aravuga ko nta kimenyetso kigaragaza koko niba yarasinze, kuko ntawamupimye uretse kubivuga gusa. Mu byifuzo by'ubushinjacyaha bwahise busaba ko igihe urukiko ruzaba rwiherereye rucurubanza rwazahamya Ndimbati ibyaha byombi, gusindisha umwana no kumusambanya. Bwasobanuye ko bigize impurirane mbonezamugambi bumusabira gufunga imyaka 25 muri gereza. Ndimbati yabwiye urukiko ko kuri we ibyo bihano bidakwiye. Yasabye kumugira umwere kuko avuga ko ibyo aregwa byose nta shingiro bifite byubakiye ku kinyoma. Arasaba kumurekura agasubira mu buzima busanzwe akajya kwita ku bana be. Umunyamategeko we yabwiye umucamanza ko gufunga umuntu arengana biba birutwa no gufungura abandi 99. Aravuga ko gufungo yunganira impanga yabyaranye na Kabahizi arizo zabigenderamo kandi nta ruhare zagize mu byabaye. Hanzo y'ibi bihano Ndimbati yasabiwe muri urubanza harimo n'ikirego cy'indishyi cyatanzwe n'abahagarariye se w'umukobwa. Barasaba indishyi zingana na miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndimbati n'umwunganira barasaba ko iki kirego cy'indishyi urukiko rutacyakira. Ndimbati aravuga ko cyatanzwe mu buryo bwo kumushakaho indonke, naho umunyamategeko umwunganira akabwira urukiko ko cyatanzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ibyo kimwe n'ibindi umucamanza yanzuye ko azabisuzuma igihe azaba yiherereye acurubanza. Niba nta gihindutse, umucamanza azafata icyemezo ku itariki ya 29 z'uku kwezi. Eka bugira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kaziki murakamenyere ku bakunzi ibiganiro byacu na kaziki kabamenyesha ikiganiro muri isanga mukurikirana kuva kuwa mbere gushika ku munsi wa gatandatu saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no munsi wende ariko aradutegurira muri isanga yejo ni mugenzanje Oriane Itangishaka. Oriane, wiriwe gute no munsi?
Wiriwe neza Diane, uraho neza?
Ndakomenda shimo. Njo rero uri kudutegurira iki muri isanga kugira ngo bakunzi bacu ba bemaso bazoye bari ku maradio yawe?
Ego cyane, ego cyane mu minsi yahera twaraganire ku kibazo cyo kugira ubugumba mu muryango abadashobora kwibaruka mu buryo busanzwe ingorane ziza mu miryango iyo ibyo bibaye. Rero ejo icyo tuzokora no kuja mu mizi y'icyo kibazo cyane cyane umuganga azogerageza kudusigurira ubuhinga buhanitse bwa insemination, kuvuga kugerageza gufata intango z'umugabo bakazishyira mu mukenyezi kugira ngo barabe yuko bashobora kuronka ikibondo cyabo. Kuvuga tuzokaganira ku buryo butandukanye buhari bushobora gukoreshwa kugira ngo umuryango uronke ibibondo.
Urakoze Oriane, ndakure kubandanye rero ugenda kudutegurira ico kiganira abakunzi bacu bazaba bari kumwe nawe je saa 10 gushika saa 11.
Urakoze cyane.
Kugira umunsi mwiza. Bakunze ibijwi rya Amerika ubutumwa bwanyu mushobora kuzoburungikira Oriane itanga ishaka mucishije kuri VOA radio yacu Facebook, hama akababariza ibibazo wazoba yabatumiriye mu kanya ca tubandanya nano makuru. Inkuru ya nyuma tubafitiye muri ano makuru yacu niyo muri Republika Demokarasiya Kongo. Hukuru no wakabiri umwe mu bayobozi baba Mayimayi Buhirwa n'abandi barwanyi batandatu bishikanye bitwara mu minwe y'ingabo za Kongo zikorera muri Ruvingi. Ruvingi iri muri territoire ya Uvira, intara ya Kivu yo mu Bumanuko. Inkuru yambuye n'umenyesha makuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo, twari twarungitse Uvira.
Nkuko bitangazwa na Leta na Make Longo, umuvugizi w'isirikare cya Kongo muri secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu avuga yuko abarwanyi ba Mayimayi Buhirwa ko ari batandatu bitanze mu gisirikare cya Kongo barimo Byamungu de Mayi Matias wari usanzwe ari umuyobozi wungirije w'inyeshyamba za Mayimayi Buhirwa. Lieutenant Marc Longo avuga yuko aba barwanyi bishize mu maboko ya FARDC nyuma y'ubutumwa bw'umukuru w'igihugu busaba inyeshyamba zose gushira intwaro hasi. Yagize ati
si rebelle Mayimayi du groupe Buhirwa avec à leur tête le nommé Byamungu de Mayi Matias se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo avec plusieurs effets militaires.
Inyeshyamba zitandatu za Mayimayi Buhirwa ziyowe na Byamungu de Mayi Matias zishikirije FARDC n'ibikoresho byazo bya gisirikare. Cyakoze ku ruhande rw'umuyobozi wa societe civile mu kibaya cya Rusizi Bernard Kadogo Tondo, asanga ibitero by'ingabo za Congo zimaze iminsi zigaba kuri izi nyeshyamba za Mayimayi Buhirwa ari byo byatumye zishyira mu maboko ya FARDC. Yagize ati abo barwanyi babuhirwa n'abicanyi bibishaga imbunda, bicaga abantu benshi, bashimutaga abandi, banyagaga imodokari mu ibarabara rya Uvira Bukavu ndetse na Sange na Ruvunge na Runingu. Gusa bamwe mu baturage batuye mu kibaya cya Rusizi barasaba yuko nubwo abo barwanyi bishikanye mu ngabo za Congo bashikirizwa ubutabera bakaryozwa ibyaha bagiye bakora.
Mayimayi babuhirwa bariya ni abantu badukoreye ikibi, batujanye abantu mutaruhe, batujana abantu batatu mu Kirundo, abo bantu twari batandatu ntitwigeze tubona n'imarike zabo, batujana inka zose twari dutunze ahangaha. Buhirwa hano iwacu araza ndetse akahategera akahanyaga amamotokari, Buhirwa agasanga abantu mu mirima, Buhirwa agasanga mu ngeri iyo bari baragiye, Buhirwa yakoze ibintu by'amarorerwa nimba yirubuye muri leta.
Ni abasirikare be siwe?
Abasirikare be nimba birubuye hariya. Abo ni abantu badukoreye ikibi kivugwa. Abo bantu bagomba gushyirwa mu butegetsi bagashyikirizwa abacamanza bagacirwa urubanza kabisa.
Mumenye yuko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka w'2022 kugeza uyu munsi abagwanyi barenga 50 bagumino na Mayimayi Buhirwa twigwaneho ndetse na FNL nibo bishikanye muri MONUSCO nk'uko ibitangaza. Oveda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Vedaste Ngabo, urakoze kudufasha gusozera neza no makuru yacu mbaje yuko ariko duhana gahindukira ngende ndabikije muri make ko Uganda yarishe igice ca mbere c'amafaranga yo gusana ivyingabo zayo zononye mu ntambara ya za 90 n'indishi y'ibibanza izo ngabo zigaruriye muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Mwabyumvise muri ano makuru kuri uno wa kabiri, president mushasha wa Kenya William Ruto yarahiye yinjira mu mabanga nka president wa gatanu wa Kenya. Abakuru b'ibihugu benshi bitavye ibirori vyabereye ku murwa mukuru i Nairobi. Raila Odinga bari bahiganywe na Ruto akitwara muri sentare ntahinyuzwa, avuga ko amatora yibwe ntitavye ibirori vy'uno munsi. Ikibuga c'umupira w'amaguru kirahitwa Kasarani cabereyemwo ibirori cari cuzuye kuva igihe c'isaha 11 za gatondo abantu batari bake bakomeretse mu misunikano kugira ngo bikunde babe muri ico kibanza. Uretse abakuru b'ibihugu batandatu bagenzi ba Ruto ho mu ryango wa Afrika y'ubuseruko EAC, babiri bitavye ibirori, hari kandi n'abandi bakuru b'ibihugu n'amareta banshi bo ku mugabane wa Afrika n'abaserukira amashira hamwe n'ibisata mpuzamakungu bari ngaho muri Kenya. Hari n'abarungitswe na leta z'ubumwe za Amerika kugira ngo baje mu birori vyo kurahiriza William Ruto nka president wa gatanu wa Kenya. Ninonga harero duce dusozira makuru yacu. Shimira abagizo ara bose mu itegurwa ryabo kuri micro mari kumwe na Joy Diane ni nahazwe byo done cubahiro muhinga bw'ivyuma na engineer bari kumwe bakoze ibikora inka. Twempikwe izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tuyifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha mugire ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu.